radio ijwi ya Amerika isamanire i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nshuti mwese mudutiza amatwi mwiriwe neza aha muri studio ya gatanu muri kumwe na Frederic Nkurikije
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kubagezaho. Umuhuza mu mishyikirano y'Abarundi Benjamin Mkapa yashyikirije imyanzuro ya nyuma umuhuza mukuru President Yoweri Museveni wa Uganda.
Na inawezekana, lakini nadhani kwa nafasi nilionayo siwezi kulithibitisha au kukanusha hilo.
Huyu ni Makocha Tembele, umuvugizi wa Ben Mkapa, na hakana cyangwa ngo yemeze ko President Museveni yaba yarasabye ko itegeko nshinga ry'u Burundi ryongera gusubirwamo.
Ishirahamwe mpuzamakungu rirashimagiza igihugu ca Chad hamwe n'igihugu ca Uganda ku kuntu bifasha impunzi kumenyera ubuzima bw'ibihugu zisavyemo indaro.
Interpol yatoye president wayo mushya ni Kim Jong-yang wo muri Korea y'Epfo.
Ibitero by'indege za gisirikare za Amerika byakozwe ku murwi Al-Shabab byishe intagondwa zishika indwi. Aya makuru yose ni mutangwe ni mukanya mujino ku rubuga rwacu wewewe akaburungu radio yacu vewe akaburungu com muyakurikirane. Amakuru tuyatanguriye kuva ku bavugwa hijya no hino ku isi. Igisirikare cya Leta ya Amerika catangaje ko cakoze igitero c'indege ku bagwanyi umurwi w'intagondwa Al-Shabab mu gihugu ca Somalia hagati kikicamwo indwi. Ibiro vya gisirikare vya Leta ya Amerika muri Afrika ejo ku munsi wa kabiri vyaratangaje ko ico gitero c'indege cabereye mu ntara ya Mudug. Ico gitero gikozwe hari haheze iminsi ibiri ibindi bitero by'indege za gisirikare za Amerika byishe izindi ntagondwa 37 zo muri uyu murwi Al-Shabab ukorana n'umurwi ukora ibitero by'iterabwoba Al-Qaida. Itangazo ryashizwe ahabona n'igisirikare cya Leta ya Amerika rivuga ko ata musivile yaguye muri ibyo bitero. Muri uyu mwaka igisirikare cya Amerika kimaze gukora ibitero by'indege 33 ku murwi Al-Shabab, kivuga ko ivyo bitero bifise umugambi wo kugabanya ubasha bw'uyu murwi bwo gutegura ibitero hamwe no kwidegemvya mu ntara y'ihembe rya Afrika. Umurwi Al-Shabab wama wakoze ibitero by'amabombe ku murwa mukuru w'igihugu cya Somalia Mogadishu hamwe no mu bindi bisagara.
Inama rusange ya 47 y'umuryango w'ubutwererane mpuzamahanga wa polisi Interpol yari maze iminsi ine iteraniye i Dubai muri Emira z'Abarabu Zunze Ubumwe. Uyu munsi nibwo yarangije imirimo yayo irangiza itoye president mushya Kim Jong-yang wo muri Korea y'Epfo. Kuva mu kwezi kwa cyenda gushize Kim Jong-yang yayoboraga Interpol kubw'ubusigire, azategeka imyaka ibiri isigaye ngo irangize manda y'uwasimbuye umushinwa Meng Hongwei wazimiye mu kwezi kwa cyenda nyuma biza kumenyekana ko afungiye mu gihugu cye aregwa ruswa. Mu kwezi kwa cumi Meng Hongwei yandikiye Interpol avuga ko yeguye ku mwanya we wa president w'uyu muryango. Itorwa rya Kim Jong-yang ryatunguranye kuko umurusiya Alexander Prokopchuk ari we wahabwaga amahirwe menshi cyane. Alexander Prokopchuk asanzwe ari umwe muri ba vice president ba Interpol. Inama y'i Dubai yari koraniyemo abayobozi ba polisi bagera ku gihumbi bo mu bihugu bigize umuryango. Rero iyi nama kandi yakiriye abanyamuryango bashya babiri, ibihugu bya Kiribati na Vanuatu, bityo ibihugu bigize Interpol ubu bibaye 194.
Muri kumura bandanya kumiriza iradio hijwi ya Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump uyu munsi kwa gatatu yashimiye igihugu cya Arabia Saudite ku cagumije hasi ibiciro vya lisansi umunsi umwe inyuma yaho atangarije ko leta yiwe itazoheba ico gihugu naho gifise uruhara mu igandagurwa ry'umunyeshamakuru w'umunyasaudiya aba muri Amerika. Trump yatangaje iyo nkuru ari mu ntara ya Florida aho ariko araruhukira. Yashimagije igihugu cya Arabie Saoudite kiza ubugira kabiri inyuma ya Amerika mu guhingura ibitoro, yamara akaba aricyo gishora ibitoro byinshi ku isi. Yavuze ko kubona icyo gihugu carashoboye ibitoro byinshi ku masoko byatumye igiciro cy'ibitoro kiguma kiri hasi. Imbere y'uko ava ku ngoro iwe i Washington DC agiye mu guhimbaza umunsi mukuru wo gushima bita Thanksgiving, Perezida Trump yabwiye amenyeshamakuru ku mutekano wa Amerika hamwe n'ubutunzi bwayo ari byo biza imbere y'umwitwarariko w'agateka kazi na muntu. Yavuze ko gucira ivomo igihugu cya Arabie Saoudite kubera igandagurwa ry'umumenyeshamakuru Jamal Khashoggi byoba ari ingingo mbi cyane rwose.
Inama y'abakuru b'ibihugu by'Uburayi bwibumbye izaterana ku cyumweru kugira ngo yemeze amasezerano azatuma Ubwongereza buva mu muryango, ibyo bita Brexit. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Theresa May nawe azaba hari. Ibihugu bimwe na bimwe nka Espanya, Ubufaransa, Ubuholandi na Portugal bivuga ko bishobora kuburizamo ayo masezerano rero yemerera Ubwongereza gusohoka. Kuri bo ibyo Ubwongereza bwemera kwigomwa ntibihagije. Ni nko mu birebana n'uburobyi mu nyanja mu mazi y'Ubwongereza, uburenganzira bw'abakozi bo mu Bwongereza bakomoka mu bihugu by'Uburayi n'amategeko arengera ibidukikije.
Ni radio ijwi ry'Amerika ishiramo impunzi makungu ejo ku munsi wa kabiri yarateye akamu gasaba ibihugu gushira mu mashuri impunzi hamwe no kuzifasha kwinjira mu buzima bw'ibihugu zatsemo indaro. Yongera rirashimagiza igihugu cya Chad hamwe n'igihugu cya Uganda ko ari ibihugu bikenye yamara byatanze akarorero keza. Abana b'impunzi bashikaye miliyoni zine barataye amashuri mu mwaka w'2017 nk'uko ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu UNESCO bitangaza. Ivyo ngo bisigura ko n'ivyo bihugu vyakiye izo mpunzi vyahemutse mu kumugambi wo kwinjiza izo mpunzi mu buzima bw'ibihugu zirimo. Ingwano hamwe n'izindi ntureka byaratumye abanyagihugu miliyoni 68 n'igice bataye ingo zabo mu mwaka w'2017. Menshi muri bo bakaba bahungiye mu bihugu byabo hagati mu gihe impunzi miliyoni 85 zahungiye mu bindi bihugu. Mu mwaka w'2016 abategetsi bo mu bihugu bikomeye byo ku isi barafashe icyemezo mu nama yabereye mu gisagara cya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuga ko abana b'impunzi bose bazoca bashirwa amashuri bakimara gushika mu bihugu batsemwo uhungiro. Yamara nk'uko ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe indero n'inyigisho bivuga, abana basavye uhungiro mu gihugu cya Australia ntibaronkejwe uburenganzira bwo kuja mu ishuri mu buryo ushimishije nk'uko abana b'abarohingya bashizwe mashure atandukanye n'amashure abandi banyeshure bajamwo mu gihugu cya Bangladesh. Tumiyutse inshuti mwese ko muri kongera bandanye kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri iki gihe mu Burundi twumvikanira ku metero migufi ya short waves guhera saa 10 gushika saa 2 z'ijoro, mutwumvira ku mirongo y'imetero 19 hamwe n'imetero 22. Ikigali twumvikanira ku FM 104.3.
Mushatse kutwandikira ni mukoreshe adresse radio yacu @gmail.com cyangwa se Facebook VOA radio yacu. Ubu kandi ni mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyatuvewa.com mukurikira aya makuru turimo tubagezaho.
Makuru y'ubukarere, umuhuza mukuru mu matati Burundi ariwe umukuru w'igihugu cy'Uganda yuri mu Kaguta Museveni yobasaba kwibwirizwa shingiro ry'Uburundi ryabasubirwamwo. Yamara yongeye ko kwibihugu cyose gifise ubwigenge bwacu. Ayo n'amajambo yoba yaratangajwe kuri uyu wa mbere inyuma yaho yakiriye icegeranyo cingene ibiganiro byose bihuza Abarundi byagenze kuva bitangura mu gisagara ca Arusha mu gihugu ca Tanzania. Ni nkuru ya Pierre Claver, iyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Ikinyamakuru candikirwa mu Buganda Chimp Report kivuga ko Museveni amaze kwakira ico cegeranyo yatangaje ko ubu atawundi mukino ukwiriye kuba ku nyishu zotoregwa amatata ari mu Burundi. Ico kinyamakuru kibandanya kivuga ko Museveni yongeye ahantu Burundi ko bukwiye guciraho ibwirizwa shingiro imigwi yose yumvamwo rigaruka nituze n'umutekano kandi rikingira Abarundi bose maze abahunze batahuke kandi babeho mu mahoro. Aho ni mu gihe Burundi ubu bugengwa kuwa nibwirizwa shingiro rishasha ryatowe mu kwezi kwa gatano uyu mwaka nibwirizwa shingiro giyamirijwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Yamara Museveni yavuze ko inzira zose zo gutatura matati zikwiye kubahiriza ubwigenge bw'igihugu Museveni yarashimiye umufasha wiwe Mukapa nabo bakorana Mukapa ni wamaze imyaka itatu agerageza guhuza begwa n'amatati bose nkuko yabitumwe n'abakuru b'ibihugu bakare ka Afrika y'ubuseruko mu ijambo giwe mu gushikiriza ico cegeranyo nkuko ico kinyamakuru kibandanya kibivuga Mukapa yavuze ko harimo inzira zose zishobora gutanga amahoro mu Burundi ko leta yuzikoresha neza hashingiwe ku bwigenge bw'imigambwe myinshi n'ivyimviro vya benshi mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro nyakuri naho atawuramenya ibiri muri yo raporo mu gusozera igice ca gatano c'ibiganiro giheruka kubera yarusha mu kwezi guheze Mukapa yaravuze bimwe muri vyo David Kapsha n'umuhanuzi mukuru wiwe
the facilitator now will review the documents he has
Atumuhuza agiye kwegeranya inzandiko zitatu zose afise azishire hamwe izo nazo n'urupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yarungikiwe na leta ubwo abatavuga rumwe na leta bahunze hamwe n'ururero abatavuga rumwe na leta bahunze n'abare mu gihugu baje gushika ko azoca atanga raporo ku muhuza mukuru ariwe Yoweri Museveni atwara igihugu cy'u Buganda ariko Mukapa yifuza ko yuhagarikira ngaha akazi kiwe natwebwe twese muri ico cegeranyo kandi harimo ko Mukapa vyamugoye guhuriza hamwe impande zose zegwa n'amatati ubuheruka Mukapa yababajwe n'uko leta n'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD batitavye
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government
Nagira nshimangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfise kugira n'imibiri buri ndonke umuntu n'umwe yoserukira leta y'u Burundi ariko byaranse ubutumire nare nabarungikije niho nafata ingingo ko ibiganiro bibwirizwa kuba atakundi
hence I proceeded to arrange the dialogue to be held
abatavuga rumwe na leta bari bitavye batahuye ko muhuza yanani wakazi kwatanze imihoho ubu nisharire nditije
hanarimwe hari igerageje impande zibiri zihura ngo ziganire zivugane bitibi turabyumvikana n'ibindi tuvyumvikana kugira abahuza baje hagati bagira ati mutumvikana ko mu wese nahebe ikiwunda hebe iki twabye tutire n'ibyabananiye tanga imihoho hanyuma turabe abandi bakorera mu ngata
aho bose bace bahuriza ku rwandiko bashikirije umuhuza bamubwira ko bakeneye abandi bahuza Anise niyo nkuru no munyamabanga mukuru na Nise na Rede rutavuga rumwe na leta yavuze ku bwa bose
twashaka uwundi muhuza ubwa mbere twashaka yuko inyu africaine yishye hamwe igihugu byo muri Afrika ryoca risubira rigafata ikibazo cyo muri muntu ke bakaturondirira uwundi muhuza kuko twasanze umuhuza ariho umuhuza n'umufasha w'umuhuza twasanze ko ikibazo cyo Burundi atacyitayeho cyane
ubu igisigaye nuko umuhuza mukuru Museveni ashikiriza iyo raporo inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko iyo niyo izotanga umwanzuro wa nyuma w'ingene gutatura amatati mu Burundi bigiye kugenda atagihindutse iyo nama izoba mu mpera z'uku kwezi kw'11 Cyclave ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
umuvugizi w'umuhuza w'abarundi Perezida Ben Mkapa we yitwa Makocha Tembele nta hakana cyangwa ngo yemeze ko Perezida Museveni yaba koko yarasabye kwitegeko nshinga ry'u Burundi ryongera gusubirwamo yaganire na mugenzi wacu Edirwema
sasa itakuwa ni vigumu kwa mimi kuzungumzia kile ambacho mheshimiwa Museveni amekisema kwa sababu nadhani hilo anaweza kuzungumza msemaji wake
biraza kungora kugira icyo mvuga kubyo nyakubahwa Museveni yavuze kuko nsanga yakwemezwa n'umuvugizi we Icyo nakubwira nuko twamugejejeho raporo yacu ndetse tugirana n'ibiganiro bisanzwe ariko kubijyanye no kwemeza cyangwa guhakana ibyavuzwe na Perezida Museveni byaba byiza mubibajije umuvugizi we Icyo twe twakoze kwari ukumugezaho raporo twateguye irimo n'imyanzuro ku kazi twahawe Ariko birashoboka ko nyuma yo kuyakira ashobora kuba yarahamagaje abanyamakuru akagira icyo abivugaho nange ibyo ubaza nabibonye mu bitangazamakuru ariko ku bwanje sinshobora guhakana cyangwa ngo nemeze ibyo yavuze.
Lakini nadhani kwa nafasi nilionayo siwezi kulithibitisha au kukanusha hilo.
Does he regret submitting a report without a final peace agreement?
Ese umuhuza yabayicuza kubona yaratanze imyanzuro nta masezerano y'amahoro agezweho?
Siwezi kutumia neno labda regret au kwa maana kama ni kujuta kwa sababu unajua
katika sinshaka gukoresha ijambo kwicuza kuko mu nshingano yahawe ntabwo harimo ko abarundi bagomba kugira amasezerano basinya nkuko byabaye Arusha mwaka w'ibihumbi bibiri
makubaliano kama labda ya Arusha ya mwaka 2000 na yeye alitakiwa ni kuwezesha mazungumzo ili warundi
icyo yarashinzwe nk'umuhuza kwari guhuza abarundi kugira ngo bashakire hamwe umuti w'ibazo byugarije igihugu cyabo. Kuvuga rero ko ashobora kuba hari ibyo yicuza sinibaza ko bihari, gusa ahangayikishijwe nuko ibyo yari yiteze kuzageraho nyuma y'ibiganiro birimo guhuza impande zose zirebwa n'ibibazo by'u Burundi atabigezeho. Inshuro eshanu zose yahamagaje ibyo biganiro abagize guverinoma ntibashoboye kwicarana n'abatavuga rumwe nayo kugira ngo baganire. Ibyo kuri we ni ibintu bibabaje. Naho ubundi nta masezerano y'amahoro cyangwa gusubiramo amasezerano ya Arusha byari byitezwe.
Sidhani kama kulikuwa na matarajio ya kupata makubaliano.
Given what you know and the facilitator,
ukurikije ibyo wowe n'umuhuza muzi, mubona amatora mu Burundi ashoboka nta masezerano abayeho hagati y'impande zombi zirebwa n'ibibazo?
Bado inawezekana, lakini kwa uzoefu ambao nimeupata kutoka kwenye mazungumzo haya, nadhani kuna baadhi ya mambo ambayo ni lazima yafanyike.
Birashoboka ariko nkurikije ibyo niboneye muri ibi biganiro hari byinshi bigomba kubanza gukorwa kuva none kugeza amatora ageze. Haracyari ukutumvikana gukomeye hagati ya guverinoma abayishyigikiye n'abatavuga rumwe na leta. Byaba byiza habayeho kubona ibintu kimwe kugira ngo bagire icyo bageraho gifatika kugira ngo amatora abe mu mucyo no mu bwisanzure.
Kuna baadhi ya watu watakuwa na hawatofurahia zaidi Warundi kufanya uchaguzi katika hali hiyo.
Hari abarundi benshi batashimishwa nuko amatora yaba ibintu bimeze uko birubu. Kuri je numva abarundi bakwiriye kumvikana ku bibazo bitandukanye bihanze igihugu kugira ngo bose bibone muri ayo matora. Muri rusange birashoboka ko amatora aba, ariko haracyari byinshi byo gukora kugira ngo ayo matora akorwe mu bwisanzure no mu mucyo. Bitabaye ibyo hari benshi bazayagiraho amakenga kandi bikazagira ingaruka ku mahoro n'umutekano by'u Burundi mu bihe biri imbere.
Sidhani kama inaweza ikawa ni hatua nzuri zaidi kwa amani ya Burundi.
Uyu rero ni umuvugizi wa President Ben Mkapa umuhuza mu matati y'Abarundi Makocha Tembele yaganiraga na mugenzi wacu Edir Rwema. Mwumvisemo kandi ijwi rya mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma wafashije rero Edir Rwema gusemura ikiganiro.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse kwijwi rya Amerika.
Aka ka video rero kaya makuru y'umunota umwe mushobora no kugasanga ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio yacu. Amakuru mu Rwanda. Urukiko rw'ikirenga rwasubukuye urubanza rwa Bandora Charles uregwa ibyaha bya genocide. Bandora yarujuririye asaba ko rumukuriraho igifungo cy'imyaka 30 yahanishijwe n'urukiko rukuru. Ubushinjacyaha bwo buvuga ko icyo gihano gikwiye kugumaho. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Abanyamategeko bunganira bwana Charles Bandura bafashe umwanya munini basobanura impamvu z'ubujurire mu rubanza urukiko rukuru rwamuhamijemo ibyaha bya genocide bibanze ku nama bivuga ko yabereye mu nzu y'ubucuruzi ya Bandura ku ruhuha itegura ubwicanyi. Ni nama Maître Brice Bikotwa na Maître Jeanne Dari ku mutesi bavuga ko itabayeho kuko ubushinjacyaha butayigaragarije ibimenyetso simusiga. Babwiye urukiko rw'ikirenga ko abatanga buhamya bashinja Bandura batahurije kuri iyo nama. Bavuze kandi ko abatanga buhamya bashinja urega urukiko rukuru rwabimye agaciro. Bavuze ko hari umwe mu batanga buhamya wumvise iby'iyo nama kandi yari afite imyaka 14 y'amavuko, bakavuga ko umucamanza wa mbere atagombaga kumuha agaciro kuko yari muto. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Profeseri Sam Rugege yabajije niba hari amategeko bashingiraho ku muntu wo muri icyo kigero ubuhamya bwe butahabwa agaciro. Basubije ko umucamanza mu rukiko rukuru atafashe umwanya wo gusuzuma iby'iyo myaka ngo amenye ukuri kwayo, bityo bikazamura ugushidikanya ku buhamya bwe bushinja Bandura. Aba banyamategeko bakavuga ko bamushinja inama batagaragaza uwayitumije abayitabiriye ndetse n'imyanzuro yafatiwemo. Bakavuga ko urukiko rukuru rwaguye mu cyo bita amakosa yo gushingira ku buhamya bwabo kuko ngo baranzwe n'imvugo zivuguruza kandi zikanavuguruzanya. Maître Bikotwa yagarutse ku batanga buhamya babiri b'ubushinjacyaha bahamagajwe ngo bagaragaze iby'amabwiriza yaba yaratangiwe mu nama bivuga ko yabereye kwa Bandura ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4/94. Abo barimo witwa Emmanuel Baziga bafungiwe ibyaha bya genocide babwiye urukiko rukuru ko batanze ubuhamya bushinja Bandura babihatiwe haba mu nzego z'ubugenzacyaha ndetse n'ubushinjacyaha. Bavuze ko bari bizejwe gufungurwa ndetse no kugabanyirizwa ibihano batabikorewe biba ngombwa ko bashinja ururegwa. Abo banyamategeko bamwunganira bakavuga ko icyabaye kwa Bandura ari ubusahuzi kuko ngo icyo gihe abantu barahuruye ariho ubushinjacyaha buvuga ko bari baje mu nama itegura ubwicanyi. Kuri bwana Faustin Nkusu uhagarariye ubushinjacyaha ariko ibivugwa n'urundi ruhande si ukuri, aravuga ko abatanga buhamya bashinja barimo abari muri iyo nama ndetse n'abumvise ibyavugiwemo bagahuriza ku matariki yabayeho bamwe mu bari bayirimo n'imirimo bari bashinzwe. Yabwiye urukiko rw'ikirenga ko kugeza ubitegeko ryemerera umwana w'imyaka 12 y'amavuko gutanga ubuhamya ku icyangombwa ruko ibyo avuga biba bifitanye isano n'ibindi bimenyetso. Yavuze ko abatanga buhamya b'urwego hagarariye bativuguruza kuko ngo banahuriza ku bikorwa byakozwe byo kwica Abatutsi nyuma y'iyo nama. Yahakanye ko nta busahuzi bwakoreye Bandura ko ahubwo icyaba yari iyo nama yateguraga ubwicanyi ku ruhuha. Ku batanga buhamya babiri yahamagaje gushinja Bandura bagakora ikinyuranyo, uyu muvugizi w'ubushinjacyaha yavuze ko nabo ubwabo bafatanije na Bandura mu gukora ibyaha ari nabyo bafungiwe. Yavuze ko mu bihe bitandukanye babajijwe n'abantu batandukanye bakavuga ibihura n'iby'abandi batanga buhamya. Agasoza avuga ko iby'uruhande bahanganye ruvuga nta shingiro bifite ko ahubwo icyemezo cy'urukiko cyahamuko kiri. Charles Bandura mu kanya gato yumvikanye mu rukiko nawe yikomye abamushinja ibyaha bya genocide. Yavuze ko ibyo bavuga biteye isoni n'ubwoba kuko bivuguruza bakanavuguruzanya kandi hamara uko ukwivuguruza kurengera uregwa. Yumvikanye avuga ko bishobotse nabo bagombye kuba bahanwa. Maître Bikotwa umwunganira asubiranye ijambo yavuze ko abatanga buhamya w'ubushinjacyaha bashinjuye Bandura mu 2008 bari bandikiye uwari umunyamabanga nshingwabikorwa wa Gacaca bamumenyesha ko ibyo bavuze kuri Bandura bamubeshyera. Yavuze ko izo nyandiko zihari ariko ku rukiko rukuru rwazirengagije. Uyu munyamategeko akavuga ko mu magambo ye ubushinjacyaha budashaka ko ukuri kugaragara ku byo bukurikiranyeho Bandura. Bwana Charles Bandura yari umucuruzi ukomeye ukuriye abandi bacuruzi mu cyahoze ari komine Ngendo ubu ni mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Iburanisha ryimuriwe ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka utaha wa 2019. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku Imana saa 12:15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga.
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, komisiyo y'amatora yateye ivyatsi icifuzo ca Seth Kikuni ca isaba kunguruza amatora. Seni yasubiye kwibutsa ko kwiyamamaza bizotangura ejo ku munsi wa kane, kandi kwa majwi y'agateganyo azomenyekana ku itariki ya 25. Claude Ganza mu Nyamagana niwe yadufitiye idonido y'inkuru.
Birasa nkaho ntakikibujije amatora kuba hagendewe kunyenga biha yatangajwe na komisiyo y'amatora seni mu kwezi kwa 11 kumwaka ushize. Seni yamaze kuvuga ko nta kabuza amatora agomba kubaho ku byangombwa byose byamaze gutegurwa ku buryo nta mpamvu yatuma amatora yigizwa inyuma. Mu ibaruwa perezida wa seni Corneille Nangayabiru yandikiye kandida perezida Seth Kikuni Masudi wari wamwandikiye asaba ko amatora yigizwa inyuma, yamusubije avuga ko bitashoboka kuko byaba ari ukwica amategeko kandi ko seni ititeguye kwirengera ingaruka zaterwa no kutubahiriza ingengabihe y'amatora. Kandida perezida Seth Kikuni Masudi wiyamamaza nk'umukandida wigenga yari yavuze ko hari iby'ingenzi bitarumvikanwaho bityo ko amatora adashobora kugenda neza. Perezida wa seni yamubwiye ko imyiteguro igenda neza uko byifuzwa kandi ko ikomeje uko amategeko abiteganya, ari nayo mpamvu kwiyamamaza bitangira kuri uyu wa kane habura iminsi 30 ngo amatora abe nk'uko amategeko abiteganya. Bamwe mu batuye mu mujyi wa Goma barasanga amatora atakigize gisibya. Nabihamya kuko nimo kubonaho imyiteguro yerekeza amatora byazaba mu mutuzo cyangwa mu kavuyo ariko abi. Sinakwibuza amahirwe yo gutora kuko ni uburenganzira n'inshingano ku rundi ruhande kuri buri munyekongo. Nzatora ndebe ko umukandida wanjye yatsinda. Abaturage bose ba Kongo banyotewe n'aya matora kuko barifuza impinduka zizadufasha guteza igihugu imbere. Ku rundi ruhande nk'uko yari yabitangaje ko azagera Kinshasa kuri uyu wa gatatu, ni nako byagenze ku mukandida perezida Martin Fayulu wabibumbiye muri Lamuka, ni ururimi rw'iringara bisobanuye kanguka. Ahagana isasa we yari ageze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Njili Kinshasa, yakiranwe ubwuzu n'amagana y'abarwanashyaka ba Jean Pierre Bemba, aba Moise Katumbi, Fredy Matunguru n'aba Adolphe Muzito. Abagabo bane bakomeje gushyigikira Fayulu kuva yemezwa nk'umukandida perezida rukumbi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, mu gihe Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe bo bahise bamutera umugongo nyuma y'amasaha 28 bose bamwemeje mu nama yabereye i Geneve. Amagana yaje kumwakira yari afite intero zigira ziti: Fayulu ntazigera agurisha Kongo, tuzamutora twivuye inyuma, turabambara ibingabo y'abaturage, tuzatsinda aya matora. Ibinyamakuru bikorera Kinshasa byanditse ko abaturage bagendaga bakikije imodoka ye ku buryo itarushaka akanyamasyo yo kwihuta. Uburyo yakiriwe, abenshi bari babifitiye amatsiko ndetse babifataga nk'umunzani uza gupimirwaho uburyo akunzwe bagendeye ku mubare w'abamushyigikiye. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter, Martin Fayulu yavuze ko ari igihe cyo kwandika urupapuro rushya rw'ikuzo mu mateka y'igihugu, bakuye ibikorwa amateka asharira y'imyaka FDL ya kabiri imaze ku butegetsi nyuma yo guhirika Mobutu. Olivier Kamita, usanzwe ari umuvugizi wa Moise Katumbi ushyigikiye Martin Fayulu, yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter ko abapolisi bakoresheje ibyuka biryana mu maso ngo basiragize abari bagaragiye Fayulu bari bazimije imihanda. Guhuza imbaraga kw'ishyaka UDPS na UNC biracyari mu maregeka kuko bayobozi bayo Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe bakiri i Burayi batarabishyiraho umukono. Amasezerano y'imyaka 10 avuga ko aya mashyaka yumva ahuza imbaraga bagatsinda amatora, maze hagati ya Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe hakavamo perezida mugenzi w'akayobora guverinoma. Biteganyijwe ko mu yindi manda nabwo bazahuza imbaraga bakongera gutsinda bakagurana. Wari perezida kuri manda ishize akaba minisitiri w'intebe, naho wari minisitiri w'intebe akaba perezida. Gusa umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS Jean-Marc Kabunda yabwiye Radio Top Congo FM ko kuvuga ko aya mashyaka yamaze kwihuza byaba ari ukwihuta, ariko avuga ko ibiganiro ku mpande zombi bigeze aheza kandi ko baza gutangaza umwanzuro wa nyuma mu masaha make ari imbere. Abahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu ni 21, barimo abahagarariye amashyaka n'abakandida bigenga, batangira ibikorwa byo kwiyamamaza kuri uyu wa kane ku itariki 22 Ugushyingo, amatora y'umukuru w'igihugu, ay'abadepite ku rwego rw'igihugu n'urw'intara akazabira rimwe ku itariki 26 z'ukwezi gutaha, amajwi y'agateganya akazamenyekana tariki 25 z'ukwezi kwa 12 y'umwaka nk'uko komisiyo y'amatora yabitangaje. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha, ariko imbere yawe katubibutse incamake makuru twabashikije. Twabwiye ko igisirikare cya Leta ya Amerika catangaje ko cakoze igitero c'indege ku bagwanyi umurwi w'intagondwa Al-Shabab mu gihugu ca Somalia hagati kikicamwo indwi.
Uyu munsi Interpol yari iteraniye i Dubai yatoye prezida wayo mushya, ni umunyakoreya y'epfo Kim Jong-yong. Kim Jong-yong asimbuye Meng Hongwei, umushinwa weguye mu kwezi kwa cumi. Uyu munyakoreya y'epfo rero azategeka imyaka ibiri izarangiza manda y'imyaka ine uwasimbuye yari yatorewe.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ejo ku munsi wa kabiri ryarateye akamo gasaba ibihugu gushyira mu mashuri impunzi hamwe no kuzifasha kwinjira mu buzima bw'ibihugu zatsemo indaro. Ryongera rirashimagiza igihugu ca Chad hamwe n'igihugu ca Uganda ko ari ibihugu bikenye yamara byatanze akarorero keza.
Inama y'abakuru b'ibihugu by'Uburayi bwibumbye izaterana ku cyumweru kugira ngo yemeze cyangwa ihakane amasezerano azatuma Ubwongereza busohoka mu muryango, ariko ibihugu bimwe na bimwe nka Espagne, Ubufaransa, Ubuholandi na Portugal bivuga ko bishobora kuburizamo ayo masezerano kuko Ubwongereza ngo butigomwa bihagije.
Nshuti mwese mukundi radio ijwi ry'America, ibiganiro twateguriye kuri saha bigaruke ngaha tubona yakanya ko gushimira engineer Joe hamwe na Fasile na Jeffrey badufashe kwigirana ibiganiro twateguriye kuri mikrofoni na Frederic Ngunikije
na Thomas Kamilindi. Turabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu ijwi ry'America. Murakarama.